mwakoze guhita mu radio isanganiro ndabaramutse ndo hanikaze muri ano makuru agizwe n'inyo nkuru nkuru zikurikira ikibazo cyo kuronswa imiti bandikiwe n'abavuzi n'ingorane nyamukuru ihanze umugambi wo kuvuza ku buntu abana batarenze imyaka 5 hamwe n'abakenyezi bibaruka bamwe mu bavyeyi bavuza abana b'imyaka iri munsi y'5 nayo bibaruka basaba ko imiti yoboneka ku bwinshi mu bitaro byakira abagenewe umugambi wo kuvuzwa ku buntu basaba bijeje kubakuriraho yarara kuko ngo buri kwezi basanzwe bariha amahera yagenewe kuritwara abone amwe mu banyagihugu baba muri zone ya Bwiza mu gisagara cha Bujumbura aho biduga ko hacikira ngo camezi 3 batatorera yarara mu ngo zabo. Guhungabana kw'igihugu cha Tanzania bishobora kugira ingaruka mbi ku karere ka Afrika y'ubuseruko n'u Burundi burimwo. Yomi ndayikengurutse muhinga mu vyigwa vya politiki akaba n'umwigisha muri kaminuza ayivuza afatiye ku myerekano yaranze amatora aheruka kuba muri ico gihugu cha Tanzania muca muvyumva. Mukanya ni muri mwimu kwayo François Akimana mu buhinga bw'ivyuma kuri mikrofoni Clovis niyo nkuru sangwe kare.
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro.
Dase kubaha ikaze ikibazo cyo kuronswa imiti bandikiwe n'abavuzi n'ingorane nyamukuri hanze umugambi wo kuvuza ku buntu abana batarenze imyaka 5 hamwe n'abakenyezi bibaruka bamwe mu bavyeyi bavuza abana b'imyaka iri munsi y'5 nayo bibaruka. Radio Isanganiro yasanze ku bitaro by'akarere ka Kamenge bita kwa Ntiba biduga ko hari aho barungikwa kugura imiti mu nzu zidandaza bita farmasi uretse iya malaria. Mu gihe bashima ibindi bikorwa bakoregwa kwa muganga basaba ko iyo miti yoboneka ku bwinshi mu bitaro byakira abagenewe uwo mugambi wo kuvuzwa ku buntu. Ni nk'utubaza Omer Ndwari.
Hari imiti usanga izinze bakakurungika hanze kuyigurira
leta yokongereza kuri iyo miti izinze kubera hari ingwara zitavugwa n'imiti sanzwe
nk'uko bivugwa n'aba bavyeyi bahejeje kuvuza abana babo bashima ko bakiriwe ariko ngo kuba imiti itama yabonetse yose ni kibazo.
Umwana waje kumuvuza bakamutora malaria baraguha imiti mugabe bamutoye izindi ngwara imiti izinze barakwandikira hamukaja kugura bera bavuga ko ariko ubuntu nyene twabitoze ko byose baguha ku buntu mugabe urumva ntibabiduha ku buntu bimwe ni ku buntu ariko hari imiti usanga izinze bakakurungika hanze kuyigurira urashobora kugenda kuri farumasi imwe ukayibura ahandi ukabura n'igihe bashobora kuyigusaba mwako kanya ata mahera ufise yo kuja kuyigura ukabanza kurindira kugira urabe kuntu uronka ayo mahera mwako kanya hari aho umwana ashobora kuremba kubw'uko utararonka amahera ubwo nyene ngo acavugwa mwako kanya.
Reka n'uyu mupfaso navuga ko yavuye mu rugombo aherekeje mugenzi we kwibaruka aremeza ko bakorewe ivyo bipfuza ataco barinze gusabwa.
Twaje tuva ku ivuriro rito baratubwira ati ntabwo byoroshye ni mugende ku ivuriro rikuru nukuri tumaze gushika baratwitayeho baramukurikirana yibarutse ku buntu imiti byose nta ngorane atari birya 5-2 gusa nyene batubwira byo gusohoka nta yandi mahera twarishe
basaba ariko ku imiti yogwijwa ku bitaro kugira abagwayi bashobore kuyihabwa
ishitse nyene nkuko nyene yari yabitegekanije byose bakabironka ku buntu n'ababyeyi bakabyara ku buntu n'abana bakavukwa ku buntu gushika kuri iyo myaka 5 kano ko yoshira mu ngiro iyo miti kugira tuze turayironka ku buntu kuko iyo ugiye waruzi nguvugwa ku buntu gacu sanguri kukoresha amahera hamuca ugenda widoga leta rero nuko yotwirukira nyene ikaturose iyo miti nkuko yabisezeranye bacha batubwira iyo dushobora kuronka kuri gusa niyo dutegezwa kuyigurira tukicara tubize.
Umugambi wo kuvura ku buntu abana batarenze imyaka 5 n'abakenyezi bibungenze ufize intumbero yo kugabanya impfu kuri iyo mice y'abanyagihugu.
Omer Ndwayo nawe umushikiranganje uhiga cha leta abona ko umugambi wo kuvuza abana badashika imyaka 5 ku buntu hamwe no kwibaruka ku buntu wosubigwamwo ashikiriza imbere y'inama nshinga amateka ikigeranyo cingene amafaranga yakoreshejwe mu gice cha 3 n'icya 4 by'umwaka w'amafaranga uheze ku munsi wa 3 umushikiranganje yarende ku mana amwijije ko vyama bitwara leta mahera menshi bigatuma igumana imyenda kandi hari abashoboye kuvyirihira kubwiwe hakwiye gushigwa imbere abanyagihugu ba mikoromake. Umugambi ukaba watanguye mu mwaka w'2026. Ninabwiye ko bamwe mu banyagihugu baba muri zone ya Bwiza mu gisagara cha Bujumbura bamenyesha ko hacikira ngo camezi 3 batabatorere yarara mu ngo zabo. Abaganiriye n'isanganyiro kuri uyu wa kabiri bavuga ko bafise impungenge ko bashobora kwandura indwara ziturutse ku isuku rike bagasaba bijejwe kubakurira aho yarara kuko ngo buri kwezi basanzwe bariha amahera yagenewe kuritwara. Ni nk'utubaza Jean-Marc Vianney ngenda kumana.
Mutuzi mambu waba dadu tole umuchafu.
Hano mwiki karitia tulafisi kibazo kinini chane chubuchafu, uchafu ni mkishi chane.
Nibamwe mwanyagi hugu baba murizoni abgiza ili mulikomine mukaza inara ya Bujumbura. Bavuga ko baraju ishinga no kubona haheze kiringo kirenga meza tatu. Batariko baratore kwa iarara mungoza abu.
Haheze igihe chamezi atatarengani nusu. Ata motoka iza kudutore.
Kibazo kimuchafu mwiki karitia yacu abgiza. Kila tunanije chane mwanyagi hugu. Lero hano mwiki karitia tulafisi kibazo kinini chane chubuchafu, uchafu ni mkishi chane.
Bakagira amakenga kuwa shura kwa andura indwara zituruse kuisukurike.
Turagwara, indwara zifatani jeni sukurike, tugagwara abantu ugasanga bagwaye ya madiyare, ugasanga twagwaye za kolera, n'izindi ndwara zishi.
Hari gihe abana ariho baba bariko bakinira, hari gihe abihereza utunyobwa canke ibiribwa ariho baba bari urumva n'ibintu biteye isoni. Izi ndwara ziza zivyaduka ari nka korera canke amacinya birashobora kubangamira amagara y'abantu kubera nta gitabara dufise.
Abanyagihugu bo muri zone ya Bwiza bamenyesha ko badatahura impamvu iryo yarara ritariko riratorwa kandi basanzwe bari ha buri kwezi amahera yagenewe gutora iryo yarara.
Kifashe nabi cane twebwe turabona ibintu by'ubucafu ntituzi impamvu baba badadutorera umucafu kandi amaratu yari haneza sinzi impamvu kubera.
Bagasaba ababijejwe kubakuriraho iryo yarara nkuko byahora mu minsi heze.
Rero ico dusaba nk'abenegihugu twasaba leta yuko yodufasha bakaturosa zikya modokari zisanzwe tuzidutorera ubucafu hama ibintu bikagenda neza kugira amagara yacu ashishikara agenda neza.
Twasaba rero ababijejwe ko botunyarukiriza ukabikura kubera bihamaze iminsi myinshi. Mwadushikira imbere mukatuvugira mukabidukuriraho. Kwa murabona bino bintu biri kwibarabara cyanke vyegereye umuhana w'umuntu ko atari byiza cyane.
Ikintu dusaba leta nuko umugambi yiyemeje uko ikora isuku n'isukura mu gisagara cha Bujumbura no mu bindi bisagara byo mu gihugu cyose yuko byokora ku bantu bose. Ntibikore kuri bamwe ntitubona abapakirirwa ubucafu abandi nabo ngo bareke gupakirirwa.
Bamwe mu bajeje intwaro ngaho muri zone ya Bwiza twavuganye batumenyeshije ko ishyirahamwe ryari rijejwe gutora iryo yarara muri ako karere ko amasezerano yaryo yarangiye ngo mu nama bagiranye n'abarongoye komine Mukaza icyo kibazo baragishikirije bakaba bamenyesheje kuvuba hari irindi shyirahamwe rishasha rizohabwa amasezerano yo gutwara yarara ngaho muri zone ya Bwiza.
Nayo bamwe mu banyagihugu bakorera hafi y'isoko ya Kotibu iri muri zone Ngagara mu rwa kugisagara cha Bujumbura bona ko ingingo yo guhana abihagarika yahatabigenewe n'abatimicafu mu bibanza bitabigenewe yafashwe hataragira. Baganire na bagenzi bacu kuri uyu wa kabiri bavuga ko naho ingingo ari nziza ngo leta iri kubanza kubaka inzu z'ubwiherero kuko bashobora kugenda ibirometero nka 15 atabwiherero barabona. Abanyagihugu bagasaba iyo ngingo ko yosubirwamo bakabanza kugwiza inzu z'ubwiherero abantu bamwe muri
Senga mbona ko itumengo yari ihuse kubera abantu basoba bahantu basanga usanga hagashamba cyangwa ahandi hantu hatagene ko bihagwa kuyagarika kawaida mu bindi bihugu usanga hariho ama toilette public nu atagira to sesengi sa yo kujya kuri ha muri toilette public kajya kuyifashisha aho hantu leta yubatse yo ngingo yari kuyifata imaze kubaka ama toilette ya leta aba umuntu wese ati yifise afashe n'umusonga ajya kuyagarika
ngingo yari kenewe ko mu gisagara tugezwa kuba ahantu heza meze neza cyane fatwa tubona umuntu anyoye nk'intuze ya akabuna tayenga zo ntibikenewe ibijanye navyo nibintu byo kwihagarika tubura nk'umuntu agi ahantu ngene mwibarabara ngene hafi yibarabara ngene mubona tabijya ntibikenewe kuba leta yafashe ingingo rero ibyo oye ibyo babitangaje
mu bisanzwe na makosa mugabo leta yarikuye nawe guca itugwiriza aho kwihagarika akaba heshi ana nkuba kwa ngo wagufashe ngo wihagaritse kwibarabara bace baguca mana nyuma ndumva yo bakuye gute kandi nawe iyo bishitsuka hashaka kwacisanga ngaho kwibarabara nta naho kwihagarika leta yo bayarimbishije twe tuzi twasugumwe ushobora kujya ni hagaritse kwa kubita ibirometero bishika nka 15 tarabona ahantu harakazu kasugumu aha naho muri Kotebu amazi tubanwa kuri desa mugugiye aho usobuka ri 500 amazi yagura desa yo kunywa mugagenda kwihagarika nka 500 ugasanga wifitiye ijana watwara 200 bakanka kuyatora urumva cyutegereza kugenda hajya nyene mu ibarabara kubera ubufisa amahera make leta ariko kubaza kugwiza tuzi twasugumu kugira wa muntu akibishaka gusaba abona hakazu kasugumu kandi akagenda kitunganya hamakaza atagiye kwihagarika hamwe kwibarabara
ego ingingo ni nziza yishimo ugabe ingingo yari gufatwa rukwama twaleti yabanje kubakwa urashobora kuvanga ukagenda muri vila ta twaleti urabona tanko kajya mu kinama ta twaleti rose ingingo yari nziza mugabe ari kubangira bakaraba ukuntu bo banza kubaka ubuzu bwa sugumwe tukaronka aho tuza turaje
isanganiro inami sumbingimba
Radio Sanganiro ano makuru twabateguriye arabandanya abantu babiri umwana na nyina nibo batowe ibiziga ku mutumba muzi muri commune Rumonge intara ya Burunga mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri hagataho abapolisi babiri bakorera mu gisata cyo gukinga ibiza n'isibe mu Rumonge barafashwe umwe arapfungwa uwundi arahunga kuri uyu wa mbere bari bahejeje gusahura mu tuguriro dutandatu two ku mutumba Murambi muri iyo commune bikaba byavugiye mu nama y'umutekano yo kuri uyu wa kabiri na mutantiro wa commune Rumonge ni mutuwaza Jean-Pierre Misago.
Ikiziga chumwana nicho chatangwe gutogwa giturise mu ndobo y'amazi mu nzu nyina nawe bamutora mu nyuma amanise ku mugozi mwishyamba hafi y'umuhana nk'ukurongoye zone Marambya yabijikirije aho bari baheje kumena inzu ngo barayivyashikiye abo bantu babiri atawarazi ico babaye kuva ku munsi wa gatandatu w'indwiheze inzu ariko babona iguma yugaye mu nama y'umutekano yaremesheje kuri uyu wa kabiri Auguste Minani mustanteri wa commune Rumonge yategetse ko babananya gutohoza kuvyashikiwe umuryango Serugo yaramaze igihe yaragiye kwisumamwe mu gihugu kibanyi cya Tanzania muri zone buruhukiro naho n'abapolisi babiri bakorera mu gisata cyo gukinga ibiza mu Rumonge bafashwe bahejeje kwegeranya ku nguvu amafaranga ataramenyekana na neza igitigiri mu tuguriro dutandatu two ku mutumba Murambi ku muhinga mukuru uyu wa mbere umwe yafatiye uburuhukiro nyene acashikirizwa inyamirama bimurumonge ngo abazwe wundi yagendesha ipikipiki biyunguruza ko aracika na maginga ya akaba ataraboneka nk'uko urongoye zone buruhukiro yabivuze byemezwa n'igipolisi mu Rumonge aho wafashwe ariko arabarizwa. Jean-Pierre Misago mu Rumonge, Radio Isanganiro.
Arakoze Jean-Pierre Misago. Guhungabana kw'igihugu cya Tanzania bishobora kugira ingaruka mbi ku karere ka Afurika y'Ubuseruko n'u Burundi burimwo. Insiguro zitangwa n'umuhinga mu vyigwa vya politiki akaba n'umwigisha muri kaminuza afatiye ku myerekano yaranze amatora aheruka kuba muri ico gihugu cya Tanzania aho Samia Suluhu Hassan yatahukanye intsinzi ngo abandanye arongoye Tanzania. Guillaume Ndayikengurutse abona ko umwumvikano wamye urangwa muri ico gihugu wagiye uratosekara muri iyi myaka bikaboneka ko hari imigwi itari kwirahabwa ikibanza kandi shaka ko hari ibintu bihinduka.
Igihugu cha Tanzania ugeranije n'ibindi bihugu vya Afrika ni igihugu kuva kikironka ukwikukira cagerageje gukomeza umwumvikano mu mice itandukanye ikigize kigenda kiratera imbere ku matwara ashingiye kumvikana. Ariko rero muri ino myaka 35 iheze ibyo byaragiye biragabanuka hatangura kuba imigwi ya politike cyangwa imigwi y'abantu inenga cyane uko ico gihugu kiratwara. Uno munsi rero ibyo turiko turabona bikaba ahanini bihagaze kuri uko kugabanuka k'umwumvikano wamyuranga ico gihugu ko babivuga n'ibisanzwe. Ariko inzira babicishamo mu kubivuga icya mbere inzira babicishamo mu kuvuga ko badashigikiye ibiriko biraba hanyuma n'umuti utogwa kuko uwo mwumvikano wagiye uraranga ico gihugu si umwumvikano wo kuvuga yuko abantu bamye babona ibintu kumwe mugo bamye bagerageza ntibibatware mu bijyanye no gukoresha inguvu kuraba na bariya bamwe mu byo barondera bagerageza gukoresha inguvu abandi mu kwishyura bakoresha inguvu. Ibyo ni byari bimenyerewe muri politike ya Tanzania.
None vyavuye kuki kugira ntihagume uwo mwumvikana?
Nibaza yuko ikibanza abo banenga uko igihugu gitwaye bagiye bararonka muri ino myaka iheze cagiye naho harabagiye baribaza ngo buguruliwe icyo kibanza gishobora kuba cagiye kiragabanuka gushikaho hagera mu matora usanga umuntu atabona neza impande ziko zirahiganwa uko zimeze. Nibaza yuko ari byo byatumye dushobora kubona ibi biriko biraba ubu.
None bishobora kugira ingaruka zimeze gute mu karere reka mbere no ku Burundi?
Mugiye muraraba ibyagiye biraba mu myaka iheze igihugu cya Tanzania caboneka nk'igihugu gifasha mu karere kugarukana amahoro mu bindi bihugu. Ariko rero naco gitanguye kwinjira mu bibazo byogorana k'ico gihugu kibandanya gukora ico gikorwa co kuzana amahoro mu bindi bihugu nk'uko cyagiye kirabikora mu myaka iheze. murabona nko ku Burundi ibikenewe mu gihugu byava mu mahanga ahanini biza biva muri Tanzania muri Tanzania bitameze neza nk'ibyo buringaruka kubijyanye n'ubutunzi ngaha mu gihugu wacu.
Uwo muhinga mu byigwa bya politike asanga abifuza kurongora igihugu badakwiye gushira imbere imigambwe ahubwo biteho cyane cyane gutora umuti w'ibibazo biba bihanze abanyagihugu, yongera kuko icyo ari cy'abanyagihugu bahanze amaso kinogi.
Kumenya amategeko ni ngombwa. Kumenya amategeko ni ngombwa. Kumenya amategeko ni ngombwa.
Muri kwa rukurikirane rw'ingingo turiko turabashikiriza ziri mu iteko rigenga ubutare n'amakariyeri, uyu munsi twasomera zimwe mu ngingo zijyanye n'itangwa ry'uruhusha rwo gukora ubushakashatsi mu karere karimwo ubutare. Iryo tegeko rikaba ari ryo kuwa kane Myandagaro umwaka 2023. Ridiga Himbare aratubwira zimwe muri izo ngingo.
Ingingo ya 41 y'iryo tegeko ivuga ko uruhusha rwo gukora ubushakashatsi mu karere karimwe Butare rutangwa ku itegeko ry'umukuru w'igihugu nyuma yuko byemejwe n'inama nshikiranganji. Mu gihe habaye ubwinshi bw'abarondera uruhusha rwo gukora ubushakashatsi mu karere kamwe canke uburere buhurirana canke mu gihe bariko basaba uruhusha banganya ubumenyi nk'uko ingingo ya 43 ibivuga, umushikiranganji ajwe ry'ubutare n'amakariyeri acaraba uworonka uruhusha ubwa mbere akaba rurasanzwe afise uruhusha rwo kurondera aho ba hari ubutare ubugira kabiri naho nuba yasabye ubwa mbere ubwo ruhusha rwo gukora ubushakashatsi kandi abifitiye ubuhinga n'amafaranga yo kubikora. Ingingo ya 43 y'iryo tegeko ikavuga ko itangwa ry'uruhusha gukora ubushakashatsi ku bintu by'agaciro cyangwa ubutare rutangwa hisunzwe ubushobozi n'ubuhinga hamwe n'uburyo bw'amafaranga uburusaba afise kugira ngo ashobore gukora neza ubushakashatsi. Ubwo buhinga bupimwa n'abajejwe iby'ubutare muri ako karere hamwe n'abahinga mu bijyanye n'inyubako y'isi, abo nabo bagaca bashikiriza umushikiranganji mu byajejwe harimo ubutare n'amakariyeri uko babona ubuhinga bw'uwari karondera urusha gukora ubushakashatsi. Ugutangura ibikorwa rero ku rubuga biba mu gihe nyene gukora ibyo bikorwa yerekanye ikigwa cyakozwe ku bijyanye n'ingaruka icyo gikorwa gishobora kugira ku bijyanye n'ibidukikije. Ingingo ya 44 y'iryo tegeko nayo ikavuga ko ubusaba urusha gukora ubushakashatsi abwirizwa gutanga ku mushikiranganji ajejwe ubutare n'amakariyeri dosiye nk'uko abisabwa n'amategeko. Iyo nayo ikaba irimwo urutonde nyamukuru rwerekana ibikorwa azorangura n'ikiringo azobikorerako kandi akisunga ingene akarere azokoreramo gatunganijwe. Impapuro fasha umushikiranganji w'ubutare n'agataka kugira icyo ashikirije ku bijyanye n'ubuhinga n'ubushobozi hamwe n'uburyo bw'amafaranga buzofasha mu kurangura ibyo bikorwa byo gukora. Ibyo mpapuro nazo ni nk'imyidondoro y'abahinga hamwe n'impapuro zemeza ubushobozi bw'amafaranga azokoreshwa mu icyo gikorwa. Ikindi kiba kiri muri iyo dosiye ni ikigwa cyerekana ingaruka icyo gikorwa gishobora kugira ku bidukikije.
Buracha bugacana yandi mu magara y'abantu.
Kuva umwana agisamwa gushikashikane imyaka 3 ngo ni kiringo gikomeye cyane kuko aricyo umwana akomerekera ko canke yuzuzwa mu bijanye n'amagara yo mu mutwe. Bisigurwa na muganga Godelive ni mubona inonose bijanye no kubungabunga amagara yo mu mutwe ahavuga ko ni nyuma y'imyaka 3 bikenegwa ariko cyane cyane bagahera kuri icyo kiringo mu kugira imigenderanire myiza hagati yabo n'umwana nko kumenya kubakinisha canke kubaganiriza. Bidakoze uko ngo birashobora gutuma haba ingaruka kura kumwana na cyane cyane mu gihe cy'ubuyabaga aho usanga umwana agerageza kuronderera muzi mu nzira zitari zo yibaza ko yokura umunezero n'urukundo ataronkiye mu muryango. Bucanandi amagara abantu na ohonera muco
kuva igihe cimbanye gushika ku myaka 3 ngo ni kiringo gihambaye cyane ku buzima bw'umwana kuko ico kiringo umwana yubaka imizi y'amagara mu mutwe uburyo bwo kwiyumva no gukunda no gukundwa. Nganga Godelive ni mubona inonose yo kubungabunga amagara mu mutwe asigura ko hari byinshi bituma umwana ahungabana nk'umubyeyi aturubikwa yiwungenze canke umukenyezi atwara imbanya atifuje akaguma yidoga ngo ayo majambo mabi yose avugwa araheza agashekera umwana. Asigura kandi ko n'igihe umwana aba yaravutse ko hariho ibituma umwana akura atigenga.
abavyeyi barenza ugasanga umwana twama turiko turamubwira ibintu bibi nitugatanga ijambo ryiza mwana wanje wakoze mwana wanje ndagushimiye uri ntore hamwe umuvaloriza umuhagi hagaciro ugasanga rero abavyeyi batwokorera ariko bari ko barabe itegeko mwanya wose nyakugirana urabona hamwe usanga umwana yama kuri ibyo atigara yumva ijambo ryiza rimuhagashira rimujeye mu kanwa kiwe nibifasha umwana gukura
ngo hari n'igihe umubyeyi yatamenya ko ari karaturubika canke ari kararenza mu guhana umwana bitewe n'uko umubyeyi nawe nyine abayeho nabi ugasanga ishava rita ku mwana
nivyo umwana turabahana mugabo hari urugezo kandi tukabahana mu rukundo ufite bivanya n'uko umubyeyi abayeho afise ibintu bimuhanze hari gihe y'amashavu yose yabo twubakanye badufata nabi duhita ku mwana kubera yuko umwana yashavuje hari igihe usanga umubyeyi yamukubise ku rugero runini rurengeye n'ivyo yakoze urumva umubyeyi hagiye abigira mu kutamenya ubwo iyo bibaye kenshi uwo mwana ntafise bwa bukomeza no gutahura washoboye guha insiguro ibintu biriya hari igihe aca abifata mu bundi buryo butari ikintu ca mbere bukora ni ukurinda guhana umwana ushavuje ariko iyo wamaze kubona ko umwana yakosheje ari nk'umwana ariko araca ubwenge ishavu ryaheze uramuhamagara nkubwite kirya wakoze n'ikivi mbese uri hanze wagukubita akumva dabori akumva ubwa mbere icyo ugomba kumuhanira hanyuma ukumuhana ushobora kutamuhana kubera gukoresha gukubita gusa kuko ibihano ni byinshi washobora kumwira icyo ashaka mugana we ntubigire iminsi yose kuko hariho umwana usanga aguma mu dukosa rero nawe akamubikora iminsi yose nawe aca avuga ati mama ntankunda papa ntankunda ahere hahandi avuga ati sinkunzwe bice bituma mbere niyo ariko arakura ageze muri ya myaka y'imiyabaga aja mu bindi biza mu kumuha yibaza kujya mu munezero atanoze mu muryango
umwana kuri nko umuryango wama urimo kutumvikana bigatuma n'umwana afatwa nabi ngo bigira ingaruka kenshi zibonekeza umwana ageze mu buyabaga
n'uvuga ngo iyo atanoze ngo bwuzure nuko kwigenda kura hasi akantu kaza ko hose karamuhitana ariko iyo yujujwe iyo yakingiwe iyo yakunzwe iyo yabaye wa mwana nyine aronse ibiryango bwa byose yabuzwe kuronka akiri muto arashobora guhangana n'ibibazo ahura mu buzima bwiwe ntaba wa mwana njana n'aba haje umuntu ahubwira ati niki abafise ukuntu abyiyumvira agafata ingingo akavuga oya ntitunavuge n'umwana washaka fata n'abantu bakuze ntashobora kuza ikintu kimwe kaduhungabanya twese mugabo ugasanga uko tubyifatamo turatandukanye ni kubera iki ni kubera ubwo butunzi twaronse kuva tukiri bato ni ukuvuga ngo ujya muntu yaronse ubutunzi ari mutoya naho yagiye aca hagenda aronka ubwo butunzi ni ukuvuga ngo iyo haje ikintu aguma ahagaze arahangana naco agihanga nyene mugabo iyo ari wa mwana yahungabanya kubaka ahubwo icyo kintu kinje kiramusonga kica kimushikanayo
muganga Godelive nimubona yanonosiye kubungabunga amagara yo mu mutwe avuga ko iyo bishutse umwana agashikira abahinga ngo baramufasha ariko kandi ngo barafasha n'umubyeyi kunyifata ibereye yogira mu kurera umwana
arakoze honera muco ni hano cye turangiza n'amakuru twaba turabashikiriza ndabashimire mwese mwateza abiri shimire na François Akimana ni katwa majwi abashikira mwari kumwe na Clovis niyo nkuru.